Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti muduteze amatwi namwe mwese mucugurura mu radio yanyu. Turasubiye kubaha ikaze ibiganiro byacu muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro. Ibumsi ni kwa gatandatu mwibanya tujye gutangurira ku makuru yo mu ntara y'Ibiyaga Binini. Inyuma ibivugwa mu ntara y'Ibiyaga Binini turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no makampi y'impunzi z'Abarundi. Impunzi z'Abarundi zishika ku 1,600 ziri mu ikampi y'agateganyo ya Gashora zivuga ko kushika ubu zitaramenya amaherezo yazo. Ibyo bitangajwe nyuma yaho izo mpunzi zitangarije ko zidashobora gukurikiza amategeko yo mu Rwanda. Mu nama ziherutse gukorana na Leta y'u Rwanda, izo mpunzi zarasabye ko zofashwa kuba zo kwimurirwa ahandi mu kurindira inyishu. N'inkuru yo mu menshi makuru y'ijwi ry'Amerika sumutakabonye ari i Kigali mu Rwanda.
Mu gihe cya saa tanu za mu gitondo nibwo ijwi rya Amerika ryari rigeze mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ziri Gashora mu karere ka Bugesera. Ntabwo nabashije kwinjira muri iyo nkambi kuko bisaba kubanza kugira uruhushya rwanditse, ariko urebeye inyuma yayo impunzi zari zicaye mu kibuga hagati zirinzwe n'abapolisi. Iyo nkambi yegeranye n'ingo z'abaturage nabo usanga baza makuru y'izi mpunzi.
Abo Barundi se ko babaha ibiryo bakabyanga, babaha imiti bakayanga, ahubwo harimo n'abarwana bakabasubiza iyo ngiyo. Habe ibyo ari byo rwose. Umuntu w'impunzi kugira ngo aze gutegeka.
Ah, kugasoko kanya ariko baza guhaha.
Barazi abifitiye amafaranga.
Ubundi rero kamubwira. Baje mu minsi mikeya cyane. Kandi mu minsi mikeya ntago baramara hano icyumweru, ariko bavuze yuko batagomba kugibira bagibirayi ibijumba ibi ndese nimba ari n'ibishyimbo.
Abaturage n'abacururiza hafi yaho izi mpunzi zitujwe babwira Radijwi rya Amerika ko zari zisanzwe zisohoka hanze y'inkambi ndetse zikaza guhaha. Ubwo Radijwi rya Amerika ryageragayo nasanze nta mpunzi n'imwe iri hanze. Mu gasoko kabiryo ko kari mu murenge wa Gashora, abacuruzi babo basobanuye ko izi mpunzi zari zisanzwe zibagurira ariko batazi uko byagenze.
Ubu nkanjye niba ncuruza inanasi barazikenera cyane rwose, banabagura nta kibazo. Ubu ngubu ntibaraza kubera yuko wenda hari ikibazo ari ukuntu wenda babanza bakababara sinzi. Ariko iyo bamaze kubabara gahunda yabo yose irangiye mu isoko bazamo nta kibazo.
Baratugurira, nta mafaranga bafite. Baratubwira ko nta mafaranga bafite, ariko ibyo mucuruza barabikunze. Ibijumba, imyumbati, n'inyanya, n'imboga.
Ubu baraza ryari?
Ntabwo tubizi. Hari igihe babafunga, hari igihe hari saa babaheraho yo kuza guhaha. Ubu rero ntabwo baraza. Hari igihe babara kuri saa tanu, hari igihe babara kuri nka saa yine, saa tatu gutyo.
Nubwo ijwi rya Amerika ryageze aho izi mpunzi zicumbikiwe, nta n'umwe twabashije kuvugana. Gusa uwo twavuganye kuri telefoni yadutangarije ko kugeza ubu nta gisubizo barabona mu byo basabye Leta y'u Rwanda, bakaba bagitegereje.
Baratubwiye amategeko yo mu Rwanda, turaza turababwira tuti amategeko turatubona umurenganiro dushoboke, tibasi turandika niketa, tibasi n'umuduha inzira tujye gusaba ubuhungiro mu kindi gihugu. Hama nabo ntibaheza ngo babitwemerere, turababwira tuti dore ko batwize ubuhungiro mu kindi gihugu, kandi mukaba kuducira inzira ngo tujye kwisabira ubuhungiro mu kindi gihugu kuko tubona aya mategeko atadushobokera.
Ni ayahe mategeko mwumvaga bagoye?
Za biometri, izo z'icanco. Hama rero turababwira ati rero basi n'umudusubamo tusubiza mu Burundi, ako muta kutwicira ngaha kubera turabona ibintu byari byabaye ku munsi wa mbere Gashora, mutse kufitira mu ikambi butwemeza ibintu ku ngufu.
Hanyuma ubu bihagaze gute?
Shika ubu n'imitende buke guhera ku munsi wa kabiri hari inama, baratwemerera yuko ijambo yuko twabasabye yuko natwe ako baza kutwicira ngaha buduha inzira, byose ko baduha inzira basi twisubije inyuma mu gihugu cyacu tujya kugwayo. Nabo baravuga bati reka tugiye kubyiga tutabishikana imbere, tugaheza tubahe inyinshi gushika ubu nitwe turindire.
Izi mpunzi zageze mu karere ka Rusizi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu zivuye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Izi mpunzi zifite imyemerere yazo zihariye, zivuga ko zitumvikana na Leta y'u Rwanda kubyo ishaka kuzikorera, nko kubandika bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bakifuza ko bitakorwa mu gihe Leta y'u Rwanda nayo ivuga ko idashobora gutunga abantu itazi umubare wabo ndetse itazi n'uburyo ubuzima bwabo bwabo buhagaze. Asunta Kaboye, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Gashora, mu karere ka Bugesera.
Tukivuga kandi kuri inkuru, Leta y'u Rwanda ejo ku munsi wa gatanu yarasohoye itangazo rivuga kwa Barundi 2,583 basaba ubuhungiro aho bari mu makambi atatu y'agateganyo bategerezwa guhabwa incandago z'indwara y'agasama rubeole hamwe n'indwara y'ubukangwe, maze abarwayi muri bo bakavurwa hisunzwe uko bikorwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi ngo bategerezwa kwemera no guharurwa hakamenyekana umwidondoro umwe wese. Muri iryo tangazo Leta y'u Rwanda yongeye ko kandi ku muntu wese afise uburenganzira bwo gusubira iwabo kandi ko ashobora kugenda igihe cyose ashakiye. Ikirundo mu Burundi naho haribonekeza ubukene budasanzwe bw'igitoro cya lisansi abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu, bavuga ko bamaze indwi irenga banywesha igitoro cy'amagendo baronka ku gitigiri kinini. Kubera iryo kena ry'ibitoro, igiciro cyo kwinguruza ku mapikipiki cyagwijwe na kabiri mu gisagara cya Kirundo. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'iradio Ijwi rya Amerika Jean Bosco Darurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Ku mastasiyo agera kurane ari mu gisagara cya Kirundo, igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi ntikihabarizwa. Ivyo biruko haraciye indwi irenga nkuko vyemezwa n'abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu.
Igitoronga mu Kirundo kuntu vyifashe twebwe turabireba cyane tukanabira ducanze. Igitoro bwa mbere cya gitangura kubura twakigura 3,000 mu gushika ubu kuri uyu munsi tukigura 4,000 ku iritiro. Kuvuga iritiro nino siyo tuguze iritiro nino ni kirya kibuni turi amafaranga 600,000. Kesho yetu turimo turareba mu kazi kacu turimo turakora, abakiriya twababwira ati igitoro cyaraduze bakomeza bibaza ngo ibyarindi by'ubwa mbere twahora tukinwa ku ipomo tubabwiye 1,000 ntibakizana.
Hakigiye kingana gute igitoro ngaha cyabuze?
Aho haraheze indwi yose n'iminsi nk'itatu.
Kubera igitoro cyabaye ndase ngaha mu Kirundo wacu, kuvuga yuko ubahaye indwi yose n'iminsi itatu. Ariko abakiriya ntibapakira neza kuko ntibabyemera, cyangwa ngo tubone kubabesha.
Ibe yo kwiyunguruza imaze kugwizwa kabiri ku mapikipiki, ingendo zibanke bene gukora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bakorera guhomba.
Iyo tubabwiye 1,000 kora uyu bushize iyo bitoye hari ku ipompo, dusanga tuba tubagira ahantu ingazi gucyo nka ku Isenare ku Murama gasanga n'usikaza ngaho mu muje n'ingazi gusa mugayo igitoro kiduze twagati ni 1,000 ntibabyemera. Tusariko nyene bo natwo tuzana ngaho mu cyundi wacu yana tuzonka gahengo kubera tutabata kisita ntabwo ari turonka abana nyine twatatu bajyamishisha inkoni.
Igikurikira ni umwumvikano muke hagati y'abagendesha ivyuma na bene vyo.
Umubano wa bosi ucuba mubi nyene kubera ucubura amafaranga perese mukacu yibura kacu sanga mwe murajyana imihari n'umubosi ngo wanyiye peresema sanga kazi karahetse. Ibyifuzo by'iwacu ni uko ababosi boraba nabo bakatworohereza, hanyuma amahera yabura bakamenya yuko amahera yabuze kugira ngo abana ntibicwe n'inzara.
Igitoro kibura mu Kirundo cyaheruka kuduzwa. Ivyo ntibitahuritse kuri abo bagikoresha buri munsi.
Ivyo bintu natwe biradusiga cyane. Igitoro badugije ko amahera arenga 200. Sinzi gituma rero boraba ababijejwe abajejwe iz'ibitoro mu Burundi kandi bakaza batumenyesha ingorane hari kubera nk'ubu turazinga cyane.
Cyaraduze ariko ntikiboneka. Bopfuma kiduza gose bagashyira kuri 2,500 mu gato kakironka, n'ubundi mbona tumwe turakigura 4,445 ku iritiro. Kandi kijya cyo mu kibuni ntikinkanya n'icyo ku ipomo ahugiye cyoco ntigishikaho n'abajya baza barakatakata.
Twarondeye umuyobozi w'igitoro mu Burundi, yamara ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe kugira atange umuco ku ikena ry'igitoro cya lisasi ririko riribonekeza mu gisagara cya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo, ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
tumaze gushyingura abantu bagera muri 15
kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero
Uyo ni Mbangutsa Maombi Louis arongoye inkambi y'abanyekongo ya Kiziba ni murengerazuba bw'u Rwanda avuga ko abatari bake mu mpunzi zaho ikiziba atawuze irengero ryabo inyuma y'imyerekano bamaze igihe bakorera ikarongi akoresha mijya onu ryitaho impunzi HCR Maombi Louis aragaruka handi hato no kubitigira iby'abanyeko byabamenyekanye ko biciwe muri iyo myerekano muraza kuvyumva handi hato hagataho wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Faransa Nicolas Sarkozy afungishijwe icamaso icahogwa ni handi hato
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabaheka z'inshuti bakunze bijwi rya Amerika ubuyobozi bw'ikambi ya Kiziba iri mu burengerazuba bw'u Rwanda buvuga ko kuva itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nyene hamaze gushingurwa impunzi z'abanyekongo bashika kuri 15 abagera kuri 80 nabo akaba ari bo bakomerekeye mu myerekano bari bamaze iminsi bakorera imbere y'ahakorera ibiro by'ishirahamwe gitaho impunzi mu Rwanda HCR mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yarabasuye gira yuko hari nabo batazi iyo barengeye reka twumve inkuru ya duteguriye
Imibare yabishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo ubwo igipolisi cy'u Rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya Kiziba zikajya gukamika ku kicaro cya HCR Karungi zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi 3 izi mpunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira kuko bavugaga ko mu Rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi
ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuva ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu turashaka kuja kuba impunzi kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi ahubwo turi amateka y'amateka twe twabaye nk'igishoro turacuruzwa turi ibicuruzwa rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi
bise turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo twabuze agaciro twabuze umuntu duha agaciro ka kimuntu nta kuduheruka nta nako tugira buryo cy'umuntu afatwa n'ikimonyo kitafito ukibariza
ababyeyi turarenganye dufite agahinda birababaje cyane bitene gahinda
dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu nikera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi
nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wakurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPTOS badege yavuze ko
twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nkubwiye gushireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'aya mabuye baterwaga ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi baburiye ubuzima bagera kuri 5 bamuvise
Ku itariki 24 z'ukwezi hashyinguwe impunzi 8 mu irimbi rya Birembo riri mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi byari mu bwiru bukomeye kandi abafite ababo bahashyinguwe ntibaremera ko babashyinguye kuko byakozwe mu buryo batemeye babihatiwe n'ubutegetsi
nta mihango yabayeho muri make isanzwe y'abantu baherekeza babo
byagenze gute byakozwe bite byakozwe nande
byakozwe na leta wari umunsi w'umuganda abantu bashyinguwe n'umuganda ntago bashyinguwe nababo ntago twabashyinguye twe nge n'ubu ntago nemera ko nashyinguye muri umuntu wanjye
n'umuhango nitabiriye mbona bari gusiba nkuko no mu muhanda bacukura umuhanda bagatwara trasima y'umuhanda uhari ureba bagaze ku ruhande muri umuntu wanjye nge ntago namuherekeje ntago namushyinguye
nyuma yaho HCR itangaje ko impunzi zishwe ari 11 ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwo buravuga kuretse ababuri wirengero bitazwi niba bariho bafunzwe cyangwa barapfuye abamaze gushingurwa bamaze kuba 15 uyu ni bwana Bangutse Maombi Louis uyobora inkambi ya Kiziba na mugenzo bakorana muri komite nyobozi
nyuma yaho bashinguye 8 ku kibuye bitabashinguyeho mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa 3 aba 11 nanone ndetse tufite n'imibare y'abantu barenga 30 banyiri imiryango batazirengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga nk'abarimo yaba nabo ngaho 30 dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabo twigeze tubonaho ariko amagingo yangaya tumaze gushyingura abantu bagera muri 15
kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero.
Ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu ministeri ishinzwe ibiza n'impunzi Midimar yasuye iyi nkambi mu rwego rwo kubahumuriza. Ministri Jean d'Arc de Bonheur yobora Midimari yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa.
Hano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha. Nkuko mwabibonye iyo ahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka. Ha guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva.
Uhagarariye HCR mu Rwanda bwana Ahmed Babafol icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka. Ashimangira ko HCR ntawe izaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga. Imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe. Polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari 15 ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri. Tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, uhagarariye HCR mu Rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri 22 bari imbere y'ubutabera. Aba 22 ni nabo yobora inkambi ya Kizi bavuga ko bizwaho bari n'uwo kubasura bitoroha.
Uretse abafunguwe bari batubwira ko bari 34 bakarekura 12 bagasigara 22, ariko ubundi mu by'ukuri ntago tuzi neza niyo mibare niba ari ukuri. Mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye.
Ubuyobozi bw'inkambi ya Kizi bavuga ko hari abandi batazi wiyo bari. Niba bakiriho ntibaza aho baherereye, niba baranapfuye ntibashyinguwe. Bunavuga ko bakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari mbere. Nakwibutsa ko iyi nkambi ya Kizi bituwe n'impunzi z'Abanyekongo zisaga 172,300 ziri mu Rwanda kuva mu 1996. Claude Ganza, Munyamagana, Ikarongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana, arakoze cyane kuri iyo nkuru yadutunganirije mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda. Mugashaka gusubira kuyumva muje kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru avugwa mu karere turayabandanya. Urundi co kime n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyatsinze urubanza vyari vyitwariwemwo muri sentare nkuru y'uwo muryango. N'urubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaje hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru aradusigurira.
Umugwi w'Abatanzania barimo abagwizatunga bitwaje basaba sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusenya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya Buraya mu by'ubudandaji. Ayo masezerano azwi ku izina rya Accord de Partenariat Economique mu Gifaransa. Ubwo rubanza rwashengeshejwe mu gihe hari ibihugu 2-6 vyari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa ata makori n'amatagisi birinze gusabwa. Abo bitwaye bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa biva Buraya vyuzura mu karere maze amahinguriro mato mato akabura isoko gutyo akugara agahomba. Maitre Nestor Kayobera aburana ya leta y'u Burundi niwe yashikije ijambo ku izina ry'abagenzi we.
Abanyarwanda barayasinye na kinyo barayashyira ku mukono, ariko twebwe barundi twashyira ku mukono na Tanzania n'Ubugande. Mu Tanzania rero yari itwaye avuga yuko abasinya ayo masezerano banyanze amategeko yo asaba yuko n'abatashya ku mukono rero batashya ku mukono. Twe twerekana yuko gushaka ku mukono amasezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cikukiye somunyagi waje gutwitwarira, ariko cyane cyane twitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira hakagira amategeko kandi bibaheza amategeko. Nico tumari twise nawe twiyemera kuya yuko hageze gusoma amategeko ntiraba ngo n'umunyagihugu ntiraba ngo n'ungo ni leta. Nico tumari tuvuga kuti ara yarafise uburenganzira bwo kwitwara kutwara n'ibihugu, ariko nacyo twari dufise uburenganzira bwo kwishura tukiregura.
Uwo mugwi w'abitwariye akarere ntiwaserutse muri sentare. Sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije. Maitre Nestor Kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta ubwo rubanza kubera bitwaje basa n'abariko bakinisha sentare n'umuryango wose. Bagenzi we bamaze gushigikira ico cyumviro, sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga. Kayobera n'akanyamuneza kenshi ku batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari.
Hayo masezerano akavuga ati ivyo by'umushingamanza w'Uburundi avuze turabishimye turabikengurutse. Hayo bayo dutsinze ndetse n'amagarama twakoreje akagerekwa gato kuri uwo muntu. Vyerekana yuko abanyagihugu b'ibihugu byacu bateza gukirisha isenare cyane gukirisha ibihugu byacu bibaza yuko ari kuburiro. Cyo kimara rero twebwe dutsinze imanza nk'izi cyane cyane amasenane nk'aya muzabakungu. Biratunezeza cyane ko biboneka yuko by'ukuri inyungu za leta tuzirikira twazibungabunga ndetse naco umukuru w'igihugu amaze iminsi yerekana muri bya vyigwa by'amaze iminsi atanga by'ukunda no kundisha igihugu abene igihugu murazi yuko igihugu cy'u Burundi cyashobora gutera ku mukono cyane kubera yuko cyashafatwa ibihano ntabwo cyari gufata gushyira umukono ku masezerano ari hagati y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko n'umuryango w'abanyaburayi cyane muzi yuko bari badufata ibihano.
Abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'Uburayi. Bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawushobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ejuge Amerika chatuandaniza ikiganiro wanyu mu ntara kukiyago cy'abanyedini duhikaze umugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura atwakira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo.
Muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi Patiri Pierre Nsengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Mahoro neza.
Turi kumwe kandi na Pasteur Aline Ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura namwebwe turabaramukije.
Ego namwe turabaramukije.
Uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije.
Turamukije turamutse abo turi kumwe turamutse.
Tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina aho no musi tuza gushimikira cyane cyane ku bikogwa. Amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo. Ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo. Ivyo mwebwe mubivuga ku iki indongozi z'amasengero n'amadini?
Murakoze cyane. Aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi. Ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi byo nta muntu numwe yobishima. Mugabo ntiyaje afatiye ku kimana yaremye umugabo n'umugore. Ni nacyo gituma yo na mategeko y'abantu. Abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura. Mugabo mategeko y'Imana yo ntazohinduka. Nijo gituma itegeko ryiza ryingira kamaro riza gisunga itegeko ry'Imana.
Ego ntabaciriyemo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mu mvuga muti arikaza atabere.
Na muri kigwe ni jambo ry'Imana. Aje aciye kubiri ni jambo ry'Imana ntazoshika. Mugamo rikiwe ni jambo ry'Imana bazoyapanga kuburyo yibinyishye ku by'Imana yatunganije.
Ayo
mategeko je nibaze yuko nabonye nibatashiraho bwa ngo umugore n'umugabo bangane bo yashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana mugandi havuge ngo baze kungana kandi bavuge bati igikogwa umukenyezi ashoboye akironke ata umugoye mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusiye amategeko bateza kungana aho ni ibintu bataza ushika ko n'ukuri sino haba mbeshe bahavaza kwandika ibintu eje bagasanga bihenze nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemezwa atabo byemeza n'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byaba bidashoboka muga kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri ico ico turacumbikanako muga uvuze ngo dusiye amategeko yuko ibi igitsina gore ngitsina gabo biza kongana ivyo ntibishoboka tuzatugiye kubiri nuko Imana yaturemye.
Ariko kenshi bashiye bazana ibyo bintu byo kuringanira babyita imaspasio kenshi usanga ari ibintu baba abari nka movement ariko bitari mu ijambo ry'Imana kandi ugasanga babikoze ntibyabubakiye ahubwo byarabasamburiye. Rero kubw'ibyo ni byiza ko mu rugo hoga umugore utonde kandi agaciro k'umudamu karimo muri uko kuzuza umugabo. Mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misiyo uko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukanira kuko ici jambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu ntirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabe ikintu gisa nico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirashobora kugaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyengomezi kuvyo bita ibinyantege nke nko kuvyara naho gasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivutse
uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nkubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi erihaje nkuko mwavuze muti ari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakaja kwikorera amabuye
bagakoriza n'ibitari byo kwirukanga
egome
kuri ibyo nagira mvuge ko nizangabirano Imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimwe arafise ingabirano Imana yamuhaye ariko cyo niko nashaka kuvuga kuri ico nuko mu byo twigishwa n'ijambo ry'Imana Imana yatubwira iti n'intumwa zayitubwira iti hari ihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe bizaba biriko birashika ku mpera mu gihe ho bicucaduka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana nibihe biza biriko birahera no kuvuga ko tuzatura turagenda kubiri n'ibyo Imana yatwigishije no kuri cyo rikoravuga nkuko mugenzi ariko aravuga urira abana ubwa mpe tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa ni gakishwa no kubatandukanye mugabo amazi kurenza imyaka 8 kuduga niho ubona ko umuhungu n'umukobwa bagiye gutandukana zumvikane rero ko no mu misi ya mbere ubahaye indero zishaka kuba zisa nta kibikirimo ariko kandi tumenye yuko no muruko kwiyondera yo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu mara umuhungu n'unda mukobwa niyo nashaka kugaruka ko cyane cyane tugase kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyitiranya hariho nibikorwa by'ingufu abakenyezi bafite ingufu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo aguma afite akaranga kiyo
yego
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nkuko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 umwana w'umukobwa yishushanya na nyina njo ituma nyina ni yifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa azoca hako kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo arikanga atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze nivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona murabo twana dutoyi ntibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nyagomba nje mbandanye kindi yabivuze uwo muvukanyi ukingira umukenyezi je nagomba mbwira abakenyezi Imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi byo bindi muri ko murondera rabiyo byazananye murahe ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyaka gateka Imana yahaye umukenyezi amaze kubona inkoko kazi rikisaba ngo ibisake
ariko none pati kuba umukenyezi yaba yugururiwe kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora cyangwa kuba umugabo nkuko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi yashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ibyo bikorwa byo mu rugo cyangwa umukenyezi nagakora ibyo bikorwa bizana iterambere mu rugo cyumganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga ubwo ntibyo babiva nyene kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kingana ama akabona kuduga nko mu Rwanda hari abakenyezi bavuze bafite ishirahamwe rishira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishirako iryo ziterambere ku bakenyezi byo kuzamura abakenyezi na mu gukora ibikorwa bingana n'ibyo bagaho
murakoze cyane ibyo bijanye n'ubumenyi bw'iby'umuntu yiga twabivuze biga mu ishuri imwe umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu ageze kuja kubikora arabikora nk'ubumenyi ya afise
ariko
arabikora rero ivyo bikogwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wamuhamagara w'umukenyezi kuburyo nk'ubu nkajewe yabana ni nko mu bapanga amasaha y'umukenyezi umukenyezi afise umwana atararenza imyaka 8 imyaka 6 no muhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana muhira ino muretse ngo akora amasaha 28 kuri 28 kuko nobaye nishe kazoza kuwo mwana nuvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose umukenyezi no kwitaho no kubungabunga no gufasha no gutunganya ubuzima so kurekura ngo agende uko yumva ibintu aca agenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nawe ngo aca duga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko niyaduze mu kirere yibongenze indi shobora no gukikoroka
Pasteur hari nafite vuga kumbure birashobora kuvana n'ivyizerwa kandi turubaha ivyo umuntu yizera mu bijanye n'idini ryiwe
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisi yisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza
twibutse abatwumviriza ko mwariko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga kubijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse nawe tugushimire cyane Diane nahaze twari kumwe kuri micro Innocent Kimenya yashize hamwe amajwi hamwe na engineer Thomas yashikanye ahiwanyu twemi tuyifurize kuroranikwa
Mwese mubandanije gutega amatwi mu masogo na makeyi isa 12 zizoba zuzuye tukaba rero tugikwashikiriza ikiganiro cyo muziki mukunda cyane ikiganiro tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu